Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muri bineza n'icuti bwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa mbere tariki 26 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2018 ni saa 10 zo kumuhinga mo mu Burundi no mu Rwanda muri kumwe na Frederic Nkundikije. Inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu ntara ya Afrika yo mu Buseruko yakoranye i Kampala mu gihugu cya Uganda mu mpera z'indwi yarayirangiye. Yarongeye ikiringo umwunganizi mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Uyu munsi ku wa mbere naho i New York byitezwe ko intumwa idasanzwe mu nyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ku Burundi Michel Kafando ashikiriza inama mpuzamakungu ijeje umutekano. Ikiganiro cya raporo yashikirijwe umunyamabanga mukuru wa ONU ku kuntu ibintu byifashe mu Burundi. Abandi bategetsi bari ku rutonde rw'abafata ijambo muri iyo nama ni ambasaderi aserukira igihugu cy'u Swisse mu ishyirahamwe mpuzamakungu Gerald Galaber, ari nawe arongoye umurwi ujejwe ikibazo cy'amahoro mu Burundi hamwe n'umwunganizi mu biganiro bihuza Abarundi Mkapa. Mbitekanuje rero kwa bategetsi bari mu nama mpuzamakungu ijeje umutekano baca baganira n'abo bategetsi kugira ngo bamenye ido n'indo y'ukuntu umutekano hamwe n'ibindi bibazo bya politiki byifashe muri iki gihe mu Burundi. Mbega ku bwanyu ingingo yo kongera ikiringo umuhuza Benjamin Mkapa isiguriki. Hari ikintu cyemeza gatima kwico kiringo cyongerejwe kizohakaryo abanyapolitike b'Abarundi ko kwikibuka bagapfundika ingingo zizotuma Burundi busubira gufata inzira iterambere mu buryo bwihutirwa. Mbega ikintu mwiteze mu nama mpuzamakungu umutekano ya ONU uyu munsi n'ikihe? Ikintu mwifuza ku inama nkuru mpuzamakungu yoshikako n'ikihe? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Nyangoma Leonard yahoze ari umukuru urunani Senared akaba kandi ari umukuru mugambwe CNDD. Nyangoma yarigeze kuba kandi umushyaranje ajejwe intwari hagati mu Burundi. Mwiriwe neza mushyaranje Nyangoma.
Amahoro neza Frederic Ntayi na Kanya nuramutsa Abarundi nibatunga mutso y'urukundo n'amahoro naho nzi amahoro adashemeye mu gihugu.
Murakomeye?
Ego turakomeye weho.
Nanje ndaho.
Ego
turi kumwe kandi na Terence Ntiraja umwunganizi w'umushikiranganji ubushikiranganji bujejwe intwari hagati hamwe n'inyigisho zibereye akaba kandi n'umuvugizi ubwo bushikiranganji. Muriwe neza mushikiranganji Terence Ntiraja.
Ndakora mukije meje ra kufede nkundikije ndaramukije n'umutaba Nyangoma Leonardo nongera mesha kufuza yuko mutuye hano mu Bujumbura mu Burundi kandi igihugu gitekanye kinge bano n'umutekano mu gihugu cyose mu makomini yose ntara zose zo Burundi.
Murakomeye namwe?
Yego turashimira Imana kandi bimeze neza.
Yego me turi kumwe kandi na Idefonse Rugema umurunda ba mu gihugu cy'Ubwongereza. Mwiriwe neza Idefonse Rugema.
Mwiriwe shingana ngundi kije nkaba ndamukije nawe washinga nawe tugira tuyage.
Murakomeye?
Yego tumeze neza turashimira Imana.
Yego mereka dutangwe kuri mwe nyene mushinga nawe Defense Rugema mu nama y'abategetsi bo mu ntara ya Afrika yo mu Buseruko bara izi nama nkuko mwavyumvise mu ndwi iheze bakaba rero barongereje ikiringo cy'umuhuza Benjamin Mkapa mu biganiro by'Abarundi. Icyo kiringo ku bwanyu gisigurike?
Ego icyo kiringo nibaza yuko ikibazo nyamukuru n'ukuraba yuko umwanya umaze gutangwa kugira Abarundi baganiye umwanya warakoreshejwe mu nzira nziza mu nzira yo kuronderera abanyagihugu amahoro kuko ubu nibo bababaye cyane uko ibyo biganiro biteba niko ingorane zibandanya ziba nyinshi mu gihugu. Ibyo rero murazi yuko hariho abanyepolitike bari bitwa ko serukira abanyagihugu aribo bari imbere kugira baganire. Hanyuma rero ibyo boshika ko nibyo abanyagihugu nibo babahanze amaso. Icyo kiringo rero bongeye uwo mushinga nawe Mkapa nibaza yuko ntawuzi neza yuko ari kintu abanyagihugu bashobora kwizera kuko abanyagihugu basana iyo ndi kuvuga abanyagihugu ngaha muri ibuka yuko hari abarundi ibihumbi amajana ni bari hanze y'igihugu abo bantu barababaye cyane abo bantu rero nico gituma abo barundi bene wacu nico gituma twovuga yuko ibiba byose byoba ari uko bashira imbere ingorane zabo bakaraba ngene bava muri izo ngorane
kubwanyu rero idefense rwima ico kiringo nta cizere kiba hamwe ko ubu hazogira ikivuyemo
icyo kiringo urumva byose biva ku ku bushake bw'abashaka kuganira hanshatse kuvuga ibibazo dufise mu Burundi n'iby'abarundi nitwe twategeza kwitorera inyishu kuko nitwe tuzi ibyo dupfa ibyo cyo kiringo rero cyuwo mushinga nahe mukapa umunyamahanga dusa n'uko umenye ingorane zacu turiko tuziha abanyamahanga kugira badufashe kuzitorera inyishu mugari kibazo
aho ni wowe hari kibazo gihambaye mushira ntahe defense muri ko muvuga ko ibiganiro yitunganijwe ka bihagarikiwe n'abanyamahanga bitoba bitonyaruka nkuko ivyo biganiro byo biri hagati barundi
nsinda byibaza n'ukuri kuko abarundi twacafise ingorane yukutabona ingorane zacu co kimwe n'ubu raheje kumviriza umushinga nahe Terence na iraje avuze yuko ngo amahoro ari umusasagara mu gihugu gihugu gitekanye ariko rero mukamuzi abandi bari hanze yego twebwe twari dusanze si hanze ku bizongo hari n'izi taraba mu bwabo hari abandi badusanze hanze kuri izi ngone ziguma ziyongera mu gihugu ivyo rero nibaza yuko ikibazo nyamukuru ingorane z'u Burundi ntituzibona co kimwe ibyo rero ni intamba bikomeye
ico ni kibazo
nico gituma tubona yuko ikintu nyamukuru nico uko huboneka uburyo abarundi bavuga ati arabo bavuga ko bari bafite amahoro arabandi mubona yuko bari mu ngorane zitagira uko zingana hakaboneka uburyo n'ukuri bicarana tukavugana ukuri tukavuga igituma izi ngorane zama zigenda zigaruka ntizitorere
inyishu wabuze ikibazo gihambaye cyane
rwose akarindira ngo hariho bamukapa babonge bibiringo ngo hazoboneka inyishu rero nibaza n'ukuri yuko inyishu izova ku Barundi
wabuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushehaye defense rugema
ngo byose bizova hanze
muravuze ikibazo gihambaye cyo kuvugana ukuri icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko ariko imbere yaho reka tubaze mushya na nyangoma icizera afise cy'icyo kiringo cyongewe umwunganirizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania tugakwijamo nyangoma yo nawe
urakoze kuri icyo kibazo Frederico twarumvise yuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu baronkoye ibihugu bigize EAC bagize inama igirana hirya y'ejo hanyuma barongera mu ngingo bafashe n'uko bongeye ikiringo umuhuza kugira ngo abandanye agerageza guhuza abarundi nyakubahwa Perezida Mkapa igituma babigize ngira ngo nta n'umwe atumvise yuko umuhuza yari yagombye gutanga imihoho hanyuma baramwigingira asubira kugumaho kubera iki yarabivuze muri raporo yatanze yuko mubo ariko arafasha kandi abyemerejwe Rugema avuze ibibazo bizotorerwa igisho n'abarundi nyine nitwe tuteza kuganira hagati yacu rero aba ariko arafasha twebwe abarundi hariho abamugoye abansi kwitaba ibiganiro canke babyitabye bakaza ntibagire icyo bashika ko bagaburagiza abandi kuganira aho rero nuvuga hanini ni leta ikindi cyabitumye nuko ibibazo biracari byose nta kurimira rero kugwiri ngira bagombye gutanga umwanya basubire bagerageze barabe yuko leta iriho mu gihugu ubu yuko ikebuka abandi bose baricyo buse icyitaba ibiganiro ibibazo biriho nani hakane wo nyakubahwa mwatubwiye akora mushoragaje bw'intare hagati kandi ajeje bya patriotisme kwigisha urukundo cyane cyane rwaruka rw'igihugu niyo kwirengagiza nta ndawishye umwotsi inzira ikirasha yabi gute bigema abantu bariko barahunga ibihumbi amajana abandi bapfa
kwitaba muze muramenyesha ngo fingo fiko muri batatu hanyuma
ndumva ngo fingo ne kwerekana yuko ibibazo biriho nta mahoro babura mwaramaze kumva agenda mu mazi iminsi mwumva iterabwoba riri mu gihugu cy'ugufundika abantu ngo bazotore ego iba nta n'umwe utumvise umusanteri wi muri komine gashohibyo yavuze ati utazotora ego ni ukumena umutwe n'ibindi
ego nyangoma tukiri kumwebwe nyene mushigana na nyangoma tukiri kumwebwe idafanse rwema yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kuvugana ukuri kwitaba ibiganiro ni ikintu kimwe kuvugana ukuri ho n'ikindi muri icyo gihe icyo kingo cyongerejwe abarundi barakwiye kuvugana ukuri bakavuga ingorane nyakuri zo kumuzi zituma igihe cyose hama hari indyane mu banyapolitiki reka n'abarundi
yego icyambere mu kuvuga bavugana ukuri nuko bemera yuko hari ingorane utemera ko hari ingorane muzoshobora icyo niko kuri kwa mbere twaziza gushikako ikigira kabiri harya mu biganiro nk'ibi kugira ngo bitere imbere bigire icyo bivuyemo nuko cyane cyane uyitwa ko avuga ko akomeye uwo kandi akomeye ni leta nibo ba mbere bagira intambwe ya mbere bati twebwe turabona yuko twarabwijya no hino tubona yuko bikenewe ko tuganira koko naba tutavuga rumwe sukuvuga kuganira gusa n'abagenzi n'abakunzi aba wibaza ko mudahuza ababa babupfuza uti njyewe ngira ndabumvirize tuganire niho n'ukuri dushobora kuboneka kuko igihe twaganira i Arusha gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri murabyibuka twaramaze amezi atandatu dushwana n'ibiki hafi ndetse umwaka ariko turahava turabona yuko turaba dusa abaje Arusha ari abarundi bose abantu baremerane yo kubwizanya ukuri hajya amasezerano yo Arusha si byanditse cyane cyane nagasima akageso kavuyeyo ko kuganira ko kuvugana ukuri birashoboka kuko twarabyigeze ibintu bitangira ko twavuze ukuri kweri twaraguseruye mu biganiro by'Arusha nibyo bituma tutashaka yuko uko kuri kwari ko kuraboneka hagati y'abarundi gusubira inyuma
ikibazo cyo kuvugana ukuri ikibazo cyo kuganira hagati y'abarundi ni ibibazo tuhava tugaruka ku mukanya ariko nashaka mbaze mushya ntahe ntahiraja Terence atubwire niba nawe icyo kiringo afite akizera ko muri iki gihe abarundi bazoteba bagapfundika ayo masezerano y'amahoro ika abarundi bakaruhuka arabari hanze bagatahuka ika n'urundi ugafata inzira y'iterambere duga kwijamo
murakoze cyane murakoze ikibazo muti mbere ikiringo cyongewe umuhuza mukapa mbega gisigurica ubwa mbere gituma abavuze kuvugana ukwitura abarundi n'ikintu cyiza cyane ndere nuko tubanza tukemera yuko hariho ibiganiro byabaye mu gihugu kandi cyane cyo bishika ko aho abarundi barenga miliyoni cumi basarufiye n'abantu batari bake benshi cyane abarenga ibihumbi mirongo ine n'umunani ku bihugu intara ibihumbi mirongo ine na bitandatu mu rwa komine harimo iki kiringo bazi ko ikibazo cy'uburundi kiri mu karere ka Afurika y'ubuseruko hanyuma kandi akarere ka Afurika y'ubuseruko karashoboye kwitunganyiriza ibyako aricyo gituma nibaza abakuru b'ibihugu n'ibyo bihugu byo muri ako karere muri inama yabo igira cumi n'icyenda yabaye kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umwe kugeza ku mirongo ibiri na gatatu ruhuma umwaka basabye ko umuhuza Benjamin Mkapa yobandanya kugira ngo kumbure asozere ku tubazo yaba yarasigaje kuvuga rero ngo ntacyo turashika ko ku byicaro bine amaze kugira ibibazo ko atari byo kuko mu biganiro biheruka muri radiyo yuko wenyine mu Rwanda ikomeye raporo yatanze yemeza ingingo nyinshi avuga bishika cumi n'icyenda avuga ati ibi nasanze niwe simari zose mwabihuriye ko bari kureba twari turi hariho n'ibindi yavuga byo kumbure bishika cumi na kimwe by'ibibazo kumbure tutahurira ko ariko n'ibyo ku ruhande rwa leta twari twari twaserukiye twasanze n'ibyo bibazo bishika cumi na kimwe yavuga tutahurira ko ibishika icyenda bitomoye kandi tubyemera nuko gusoye rera mu gufata raporo yiwe hanyuma murumva yuko igice rimaze kuba hari cyabe cashikwiko bamuhaye ako kagiye rero kurumbura akavuga ati bwaho karangonongo no gasigaye doneza bikagenda gute bikagenda gute hanyuma nuko niba bimeze n'ibisanzwe hanyuma kandi na cyane cyane ko mu byo leta dusaba turamusaba ko rituri duhakana ibiganiro kuri tashaka kubandanya faba ko shano kubananiriza naho atoba yarushaka abandi bujumbura cyanke mu gihugu kugira ngo aduherekeje kwitegurira ayo matora urumva rero hanyuma ikindi muvuga mbone ko ari kibazo gikomeye aha bavuga bati leta yagoranye ntabwo leta yagoranye ku isi nzima mwese murabizi yuko iyo umuntu asohoye umuheto mu kuvuga ibigwanisho aragomba gutembagaza ubutegetsi ku nguvu yafashwe ingene bigenda iyo yirutse aguma arondekwa n'ubutungane ikibazo rero harimo abanyamahanga bari babafashije bakoranye nabo bakaca bagomba kubagira bera mwarumvise muri Kirikiya bagomba gutembagaza ubutegetsi mwaza aho byo kugira mu bihugu byose imanza baciwe n'ibindi bimeze kandi aho ni ku isi ikavuga iti dufatira abantu bose icyo nishaba nta yindi ntama mirimo bashaka kwigira intama kandi bari mu bagomba gutembagaza ubutegetsi bamwe barafashe baraciye ububanza abari bashaka kwicuma hariho abantu batarenga 34 barondegwa n'ubutungane abandi barundi bose niba badufatiye abaza bari gutungana ariyo bari baho gutunga ubundi baciye urubanza cyangwa nyine bafata baciye urubanza
ariko
bidaca bihera ikibazo abarundi barimenyeye kwama biri gutegetsa ku ngugu baca bigira akamenyero
reka ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi
musiya ntahe ngo bicare bakoze ibyo ariko abandi barundi bose bafite bitandukanye
inyishu ngufi ngufi murabe ku masaha muze muragira umuntu tumwe ku nyishu muzaba mukoze kugira ngo turabe ko twoshobora kuvugana ku bibazo byose dufite ego hari umushyira n'anyango yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose avuga ko leta ari ikomeye ariyo ikwiye kugira intambwe ya mbere igihe cyose hari nk'ibiganiro nk'uko muyizi mu bahinga banonose vyereke ibiganiro hariho bavuga ko kwari gutora inyishu hamwe wese umuntu yumva ko yatsinze ariko gushika ubu nibaza ko bari mu biganiro bose bafashe inkingo yo kugira ngo eka twese tuburiremwo reka intambwe leta yogira muri iki gihe kugira ngo muri iki kirengo congerejwe haboneke amasezerano y'amahoro ni iyi kubwanye
leta ntiyigeze hakwira intambwe nakubere ko n'ibyo yise digirijansi ritungikana ko gushika iyi saa tatu ibibazo bibiri leta yabyemeye none icyo kibazo yuko umuhuza yari habe ko raporo ituze mu byo yashyize bakuru b'ibihugu yabishyizemo ko ni muzo yise ko tutumvikana ko leta ibyemera kuko urwo rwandiko rwo kwemera muri ibyo yavuga uretse 19 avuga bose bahurira kereka harabaye intambwe ikomeye ntituzi ko ariko yabitanze ko raporo hamwe yaba yabitanze ko raporo aho basigaye ibibazo bingahe kuko yarayunguruye wenyine ibyicaro bine yari amaze kugira arerekana neza utwo twa dusigaye kunonosora leta twavuga tuti utwo dusigaye twabahaye ikaze tubashe kutunonosora n'ibujumbura tukaduhera heza no kuba dushaka ibiriya bikabandanya ibiganiro mugabo kitabuza ko igihugu kibandanya kibaho kizeye yuko abarundi baguma bakora imigambi y'iterambere leta nyine ku intambamyi ahubwo habaye intambamyi n'abantu bagomba gukora icyitegeko kugwa ku isi aho ufata umuntu yasohoye ikigwanisho mvuze ko bishoboka ko leta yagombye gutembagaza n'ubutegetsi atabwo byabaye ku isi nawe muri amerika bidashoboka ntabwo rero babaye intambamyi abantu bagomba kugira icyo bita impunite bisaba kudahana ibyaha bagaca bandika impunite mu byo basaba kandi kudahana nta kintu leta yigeze yanga mu biganiro kwicara n'abarundi bose atari ukivuga iti dufatira abo bantu banirwa n'ubutungane bagomba gutegetsi tubahane abasigaye bose twicare ibyaha bihanwe ariko ibiganiro bibe hanayisozegwe atari uko naho wamvuze yuko bugura ubushe bwose mu Burundi ubutungane bugahagarara kugira ngo inkozi z'ikibi zisame zisame zivuga ngo ndakora ibikaye nshya nsaba ibiganiro ibyo ko bari gutesha agaciro ubutungane gutesha agaciro imibereho y'abantu no kutubahiriza amategeko kugumira indava kudahana ibyaha
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Elize mwenda kuri yo mwiriwe neza muri hega Elize
ego kuno mwanya ndi muri sagara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ego nagomba mvuge kuri iki kintu uno munsi utego tuganiraho
ego
nagomba mbanze kwanza mushikana ya Nyangoma ega ikibazo cha mbere ndakiroje cyo kwa Nyangoma nagomba mbaze ega Nyangoma wewe uhunga utanguza umuhari ndende kajya mu ishyamba bari muhunze bahageze ku cha mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bega abamwishye kijyagiye uno munsi hari abo bakijegere bega uno munsi monumenga uno munsi niho muri kumwe ngo muri kumuharanira ngo amahoro mu gihugu bega byagenze gute mukundane kandi ugambare bo babateye guhunga bega uno munsi abona abo babateye guhunga bwa mbere yuko aribo bashobora kuza imbere gutora inyishu ziri mu Burundi uno munsi ego ikibazo cya kabiri ndakiroheza kwa umushikanahe avugira ubushikaganzi bw'intwara yo hagati mu gihugu sirasi ibona banamubaze nimba tutihenze yoba yarize ikintu bita confidence fatale nimba yaracize mbega hari ahantu hize yuko kigeze gitora inyishu hanyuma intererano ntabwo mbabwira nyine iterance njyewe nk'umunyagihugu mutoya yidogera leta cyane kuko iriko yita mu bintu idashobora ikibazo gihari si ikibazo cyavutse mu 2015 ikibazo gihari nicyo n'ubundi hariho abantu abazungu navuga abazungu bashaka kuguma bafasha abantu bateje ibibazo mu gihugu kuva mu myaka ya 60 mbere na hambere yaho bashaka yuko aribo boguma novuga bafite ijambo mu gihugu rero igituka mvuga yuko ibyo leta iriko yita umutego ishobora kukemura ikibazo gihari ahubwo ntirazi ingene ihindura ubutumire ukuntu ubutumire budotegurwa bongera ibwire n'umuhuza mukapa kuko sinumva neza yuko odifakse yatanguje imigumo ku 93 akaba n'ubu yagarutse mu 2015 nawe ya yatembagaje ubutegetsi yuko aribo bazotera inyishu ibibazo biri mu gihugu.
Murakoze Elize, reka dutangwe ku mushikanahe Nyangoma ikibazo mwabanje duga ku ijambo mu kanya gatoya mushikanahe Nyangoma.
Ego abuze yuko nahunze nkashinga CNDD murabizi iyo irongoye abo n'abantu biyongoye kuri CNDD batabiyite kintu kintu bise CNDD FDD ako nakaciyemwo rero abagira ati hariho abagandagiye Ndadaye batumiye hadukugwa mu gihugu hanyuma avuga yuko ngo abo twoba turi kumwe ariko icyo ndavuga ko ubu abari ku butegetsi nabo barongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD eba madini aka 10 minutes ngira ngo biharije ubutegetsi bw'igihugu nari nzi yuko bariko baratanguje imanza kugira ngo bashobore gufata abo bose bakoze ishado bugandagura umukuru w'igihugu Nyiricyubahiro Ndadaye Melchior ahubwo icyo kibazo wewe rero Elize umbajije n'ugitumbereze ukibaze cyane cyane abo bari ku butegetsi bafise inzego za leta bafise ubutungane bushobora gutohoza bugashobora gufata abo bose bafise uruhara mu kugandagura umukuru w'igihugu Nyiricyubahiro Ndadaye Melchior. Ibyo nabyo by'abazungu n'urwitwazo abadiktateri benshi muri Afurika iyo bashwanye n'abazungu babashizeho nyine ubura baca bavuga ngo abazungu baduteye ibibazo kandi si ibintu bya kanya nta wese ujya kubimenya ingorane ibihugu byakoroni ibihugu byo muri Afurika byaduteye bigifite ingaruka gushika n'ubu ariko ntitwuka amatumvuga ngo n'abazungu n'abazungu abazungu si bo bariko barirukana abo bantu bahunga barenga 1000 hafi inusu y'umuriyoni bari hanze ibyo ntibyakozwe n'abahungu ibyo rero ufite ingorane ukagomba kwihinurira ku bazungu aho kubanza kugitorera umuti aho ni ukuyihenda cyane
ego mereka tubaze mushakahe Terence Nayiraja agira icyo avuze ku byashikirijwe ku kibazo cyashikirijwe na Elize Ngendakwiye
kubera hari akanshi iki ibintu yavuze ngo yoba yarize nico ntakurikiraga neza ugasira mu gatoya cyangwa ukasubiramo
yari yavuze ko uwo warize ibintu byerekeye gutora inyishu z'amatati akaba mu majambo make avuga ko leta ari kuyita mu mutego ingorane zatangwe kuva kera ingorane z'u Burundi akaba asaba yuko ahubwo
akabasaba ko kiwe nkuko bivuze ingorane ya leta ntivuga yuko iyo yaje ku mbere cy'inyagata n'ibyo navyo twashe hayo na maraporo amatayo bagiye bandika ngo ingorane ubundi bwatawe kuja mu ngorane mu 2015 oya nibaza ko nyango makuzo yatoneye izuba azi ingene zagenze namo kaba yabonye mu myaka yarengaye nta numwe atazi ingorane z'ubundi zatanguye igihe abandi bandi kwikukira haganaguwe inshungu yo kwikukira kwa Gasore nta numwe atazi ko ibara ryaguye mu 2035 igihe baganagura abashinga amateka bose batowe nta numwe atazi ibyabaye mu 2002 aho nyango amavuga abahunga b'ejo bundi avanga ashamajane arabigiwe nyene amakuru ubundi bwa 2002 ava mu ntara ya Burundi n'ahandi henshi yari kwikiranye ibihumbi y'umuriyoni b'impunzi ntiyangira ngo bahunze abandi bakicwa ibintu byo mu gihugu cyose iyo abacyari kibazo uyu munsi ko turavuga civyo ivyo nabo ariho mu gwisevere washitse mu masezerano yarusha kuko abarundi barumvikanye ivyo barundi amasezerano mashasha twenty yatabura kuko amasezerano arahari ahubwo turiho turashyira mu ngiro gute wo mu gwisevere uriko urabitohoza ubyegeranya nabo kwibaga inani n'umunani ntigana marangara icyana na gatatu kabaye agahomera bumwe barabiri abanyarwanda bavuga ko si umunsi bahuze yatwaye n'ubushikiranganji bwo gutahukana ibintu bishyo bwiri niyo komisiyo nanyo bagaragaza mu gihugu kwenda ataye arabizi bari kwikiranye arabona abantu bakeya b'ejo ubundi bahuze 2015 ko rijya kuze kigombe kuba aha rero mugoze ko tureta icyo kibazo nagira guhereke ko mu Burundi ni ije rero cyo guhindura ingendo none ko hagiye hari amakudeta abandi badikubita abantu bica abandi bahunga bishyo cyo barabiko nyine n'uwo munsi bayikubite ngo dusha twicara yarabaye bicare ku bibazo mugabo ihodiki umwicanyi asa igwanisho agomba kwiga ubutegetsi ku nguvu ahanga n'amategeko ivyo ni ukwiteza kugenda leta rero ntabwo ngo yihenze icyo kibazo ngo biriko birakorwa biriko biregeranywa intara bamaze hehe intwaro ibintu ngo birenga ijana bagiye hehe za Muramvya ubari za Makamba reka ukuri kuzomenyekana ababikoze n'amakuba Burundi bwabonye n'abahunze nyakuri uko bangana n'abishwe kuvuga ko kuri iyo dosiye rero ntiwoza kudebagiza abantu bagiye zo mu 2015 abo bundi bakeya cyane kubera kudeta ngo yasohotse igihe badafite ikibari ko baratumira amatora yimirije ibyo bavuga barabizi leta rero mu gutora umuti yabizi bavuga bati ni iki kibazo cy'ejo bundi icyo nicyo kiratomoye bavuga bati leta ivuga iti fata abapocisti mu baduhereze abasigaye bafite ikibazo wese twicara abarundi baraganiriye barafise abo bashitse abanyapolitiki hari ibyo bashitseko na mukapa yaremeye byinshi nibyo bamaze gushikako mu bundi yarakoze nabo muri ibyo byicaro bine n'ivyo yavuga ngo biranyuranye twe turabyemera abatemera ko atari ibyo n'ubu tumuhaye ikaze naho uri Bujumbura hari ibyo bisigaye babiheraheze ni ukuri ibintu biri ku murongo ariko biragera neza yavuga ngo imyaka 13 hari ibyashize umuntu wa severe uri kurakora ntibyandaye n'abandi iyo rero nibaza ko tutabuhagira muri zitanu bagasaze bavuga harimo n'abagize muri kuri tariki muhishe ndatabizira we
yegome
kuvuga ibyo kuri radiyo ariyizi kandi barahari kandi bari kumwe nabo
yegome
niri barabihaye umutamanyaga batwara turamuba turamuzi ariko tuvugana kuri rero ngaha kandi
Ndika wala kanya kanyi ye mwishia nae transe mhidaja Ndika mwishia nae defonse ugema Ichi wazo chanji video gumi Vuka ku hawa nyama hanga Vuwa Bisuka mwujereke Vigali mwujia warundi Vuwa Bahira Ama tabu galo mwene naleta mwengu ya mwishia vuka kui
Gome Ibu zo seni waza Izongora nezu kui z'ukwiheka abanyamahanga cyane ku kuvuga yuko baba bisuka mu ngorane z'u Burundi rero nibaza yuko n'ubu kibazo ndakigarutse ko nuko abarundi turamaze gufata intumbero y'uko umenga intumbero y'amacakubiri sinshatse kuvuga amacakubiri y'ubwoko mugabo mu ingene iyo hatwaye umugwi umwe usanga ugomba gukumira abandi ibi rero mu gihe abarundi tutagize urunani ngo tube abarundi ivyo z'ubwoko ngo tubishye ku ruhande kuko n'ubwo bwoko nta buzi yuka ibwo kugira twibuke kuba abarundi n'ibyo bintu bitabaye tuzogira ingorane tuzokama turi mu ngorane kuko nk'icyo kibazo bavuga ati abanyamahanga igihugu gitekanye abanyagihugu bashize hamwe iyo hagize uwisukamwe baramugwaniriza hamwe ubu rero hageze aho abanyagihugu abarundi bamwe bavuga bati abanyamahanga bashigikiye urundi ruhande rw'abarundi. Ibyo bintu ni bintu bibi cyane, kandi nibaza yuko cyane cyane twamye tubigaruka ko leta itwara niyo nk'uko umushinga nta inyango mayivuze niyo ifise intambwe ya mbere kugira itore inyishu kungurane zihari, kuko iyo abanyagihugu bataye igihugu isinzi ry'abanyagihugu ahanagira. Ndabibutse yuko ku ntwaro zose zabaye mu Burundi nawe twari bigeye tubona abarundi isinzi bahunze igihugu nk'uko biri ubu. Naho byari bwa kabiri, harabaye ingorane turabizi, harabaye ubwicanyi, harabaye iki, mugabo leta ntiyibuke yuko ifise abarundi isinzi bari hanze y'igihugu. Ubu leta niyibone yuko hari inzara mu gihugu, inzara ibabaje cyane kubera murazi yuko amahera ingene yataye agaciro. Ubu nta muntu akizana ubutunzi bwiwe mu gihugu cy'u Burundi. Ubu murabona yuko ibintu sinzi mu turaganira n'abari hagati mu gihugu bakakubwira umwembe wama ku giti kiri Bujumbura ubu bw'ibihumbi bitatu. Ibyo bintu ntibiterafone. Urumva rico nashaka gushika ko ngaha nuko tworaba neza ingene abarundi tubanza gusubiza hamwe. Ibyo by'uko hari abatwara baguma bagiriza abari hanze kudeta cyangwa iki, nibaza abo bantu bari kurushi. Kandi ukuvugana ukuri ni iki, murazi yuko mu Burundi amakudeta amaze kuhaba ni gishyo. Urumva rero ntitwofatira nitwoza turafatira ku ngorane tugezeho ngo twibagiriza kahise. Rero niho navuga nti tuvugane ukuri turabe igituma n'izo kudeta ziguma ziba.
Ikibazo cyo kuvuga ukuri ni cyo bihambaye, ndabona ko kiguma kigaruka umwanya wose
n'ibindi byarwanaga.
Ariko reka tubanze duhe ijambo.
Urumva rero aho icyo kugira dusozere, nagomba mvuge yuko cyane cyane ku ruhande rwa leta ari uko bogira intambwe ya mbere bakaraba. Iyo abantu bari kubaraganira umwe agira ica heba uwundi akagira ica heba bagahuriza hamwe, nayo urabona ubu ingendo ihari umwe agumiriza hari ati ngaha sindahava, ashaka kuganira n'uwashaka. Iyo hageze kuganira naho ukamenga bazi ibibazo baganira ivyo arivyo. Ibyo bintu byo kudondagura ibibazo byo kuganira si byo abanyagihugu bakeneye.
Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose. Muri kumurasiriza mushyona he
Alphonse
Rugema, reka turagira ko mu kanya, kandi ndabasabe muze murampa umunota umwe muce muraba ku isaha mutanga inshuzi ekazi zitarenga umunota umwe muzaba mukoze. Reka ariko tubanze duhe ijambo Elia Sengiyumva. Mwiriwe neza Elia, muratwumva? Ndabona telefone ya Elia itari itaboneka cyane rwose. Reka tugaruke ku mushinga nahe Nyangoma. Nyangoma, hari ikirego cy'amashagarutse leta ikunda kugushikiriza muri iki gihe ivuga ko hariho abashatse kugira kudeta n'abanyamahanga bariko barabafasha muri iki gihe. Abo banyamahanga akaba ari bo watuma abo mu migambwe itavuga rumwe na leta bagabanya leta badashobora kuja kwicara hamwe n'ubutegetsi ngo baganire bavugana ukuri nk'uko byamye biterwa kamo muri iki kiganiro. Duga ku ijambo musubize kuri izo birego.
Urakoze, barigenda cyane rwose. Ubwa mbere hoho kuri abo bagize kudeta, mbe murabye yuko hariho rero abagiriza yuko iyo leta nayo nyine yavuye muri kudeta y'ugusenyura ibyo shingiro Nkurunziza yahindura iriya manda igira gatatu adafitiye uburenganzira. Murazi yuko ibyo biri mu kibazo nacyo nyine byatezwa kwigwa. Ibyo rero
ariko mushyira nta Nyangoma, murazi ko hariho sentare yo mu Burundi ikurikirana ibwirizwa bashingiro. Murazi ko yaciye urubanza kuri icyo kibazo aho ntimubahiriza ubutungane.
Turazi imanza za Ngondagonde zicibwa ngaho hirya no hino, ariko rero kuri z'abanyamahanga abantu bakunda kwitwaza nibyo abantu kugira nk'uko Rugema yabivuze, igihugu cyose abanyagihugu badafise ubumwe abanyamahanga baravyisukamwo haba ku rugero rwa Afrika haba ku rugero rw'igihugu cyacu
ubwo bumwe rero urakenewe mushikana nyangoma
nico gituma dutegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo abarundi bose basubire hamwe basubire bumve yuko ari abarundi kuko tugiye mu biganiro imitima iri munda imitima iri hamwe
iri hamwe nibyo
bahuze bose none je hari kudeta nagiyemo none ubona gute wogewe nshobora guhunga igihugu cyane cyane
ndeka mukanya turasaba mukanya mushyana nyangoma turasaba mushyana cyansagire ico yishye kuri ico kibazo mushikirije ariko reka tubanze duhe ijambo Gilbert mwiyo neza
nidi
we izina cy'ikirundi ninde
ni ori mbere
murasiki bazo murasiki cyumviro
ni nererano
yego
cyesha akuvuka ku kumuta abarundi mukapa umuda w'abarundi mukapa akazira karangije mu bisanzwe rahegeje gusa hari abantu bamwe bakiriko baramugora hari abo nyine banyangoma bibereye hanze hari ibindi ngoma bamusaba ko yoshyira mu ngiro mbwa bisatosa bikunze atashaka kubasaba yuko ahubwo bota ahubwo tukubaka igihugu tugategura amatora y'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri kugira ngo azagende neza amateka bavuga yuko leta dufite atari yo twitoreye bakuze ibintu n'ukuri babikore mu mutwe
murakoze
murakoze
Gilbert ni hori mbere reka mushyana ntayiraje mugira icyo muvuze ku bushikirijwe na Gilbert ni hori mbere ariko muce bwishura n'ikibazo nyangoma yabajije mukanya gatoyi cyane rwose urabe ku isaha umunota umwe
reka no kuraho ko ari ibintu bavuze by'ibiti by'impunzi atari ibyo ngenda bigaruke ko nagomba gushimira Gilbert ku ntera natanze ibyo barabizi arabizi yuko Sentare y'Ubujumbura cyo rubanza niyo mu karere ka Afrika yose niko numva dose ntibazemera kubera abadaye manyanga bakoze hanyuma mu nkungire iri de force ndamuhumuca ibitege yavuze ngo niho abihunga abantu benshi umuntu uri mutoro umenyesha makuru ishyamba yavuze ngo abato n'abatutsi arusha iranditse inyere bagabo ubutegetsi biratomoye kiniba babisigura usanga mubizi kandi ibyo zubahirizwa icyo ni cyambere ibya makuru guhita ubyitwaza nuko bimeze icyakabiri nashobora kuvuga ko ari abantu babihunga mu nkundire kuva mu bihumbi bibiri na kabiri gushyika mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri hahungutse abarundi bangana ibihumbi amagana atanu na mirongo irindwi na bitatu n'abantu mirongo inani na babiri bakiwe na se gushyira ko abarenga ibihumbi mirongo ine na bitanu birukanwe mu karere uteranije ni ibihumbi mirongo itandatu na kimwe n'amajana munani amajana atandatu na cumi n'umunani n'abantu mirongo inani na babiri hariho abarenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu leta yatangiye bukebuke cyane yahaye ubwenegihugu ubu bamaze kurondoka ushize ko n'abantu baba hafi ibihumbi amajana munani agace bavu niho bagihunga abantu birababaje birababaje kuko abona abantu bake barahunguka muriko mubaregera agacavuga ngo niba bihunga abantu ngo bashyike amajyane umwaka ibyo si byo yashyikirije kwari ugutanga umucyo no guhashyira ibihari ndi kudakubwira ujye bisangayo uko n'ukuri kugaragara ntabwo mba twumvira ntibabe bahendwa leta yatahukanye kuva indwara zabaye uretse ibiti uretse abashasha barenga ibihumbi amajyana bitoyuka kuzana twebwe ni ukuvuga yuko yatahukanye abantu barenga ibihumbi amajyana mirongo ine n'umunani na mirongo ine na bibiri bari bahunze ryari ahiburasi nase nk'abagumyeyo abaheze mu Bubiligi abaheze muri Amerika n'abagiye ahandi reba dakwiye dosiye dosiye rero n'ukuri kugaragara kuri ibyo ntidukorane mu nkuvu ku byabaye mu Burundi hanyuma nishyura agomba gutwara ku muco ikintu nacyo bariko baravuga bati ngo leta yashyizeho na kudeta nyangoma wenyine niba ari umudemokarate aje kugaya abanyagihugu batoye inzego zihari ubu aba rero munapolitiki akivuga uko sinibaza yuko yiteze ko bazomutora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ivyo n'akamara amaza leta iriho mu mategeko yemewe n'isinaoni akarere ka Afurika y'Epfo karabyemeje amasenari yo hanze baragiye baratsinzwe ivyo musanzwe mubizi kuvuga yuko leta yari mu Burundi ari kugaya abarundi kandi abarundi burya ingufu zabo zihariya mu isanduku mu matora kandi n'ubu ariko bizogenda
ibyo
nagomba kubahereza abantu baciyumvira ibintu bene ibyo ntibikunda na gatoya niko bimeze kandi umuntu yibaza yuko baraza barasohora amabuye ntibagira amakureta batabishyira ngo ni ibiganiro ondwa kaseromite tudahinduye ingendo n'umuhuza muri iso gihe bivamugora nawo nico gihe bizoyigora niko bizogenda ndakubije kuri kuko ubundi busabagende busechuti nanda ndikwica abantu twarose umwimbo kwiwa gute ni kugendana nibindi
ubumeze kandi
tuko turasegereza nibi hari uwo cari yasahuye sivyo twarabyamije muri leta kandi niko bimeze ubu ifungurwa nijya nawe
ndabaguhunguka
no buguhera mu kwa mbere twafiye amajana 35 mu kwezi kwa mbere ubu tumaze kwafiye abari 1500 n'ubu kuwa kabiri ejo tuzokwakira kongwa kuwa kane tuzokwakira indi yakirwa ya mabanda abarundi bariko arataha mu Burundi ahubwo duhamagarira na mutamanyangoma ntabwo tubore wiko murarondera natahuke dufanye ikuba kigihugu
ego mereka murakoze reka ndo imbere ku hijambo umushenahe idefense ugiye mareka tubanze duhi jambo Philbert muri neza
niriwe
izina gikirundi ni nde Philbert
oye sinjewe ntabwo ndi mu Burundi ndi mu Rwanda
izina ry'ikinyarwanda ninde
nitwa ndayambaje
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni ibitekerezo nashaka guha abavandimwe b'abarundi
yego
nibyo byose biri rw'abajya n'impaka ngo umuhuza ibiganiro n'iki abarundi nibabanze bagira umutima woroshye bo hagati yabo bakundane nibamara gukundana ibibazo byabo bizajyaga naho umwe arajya akumva niwe ufite igisubizo cy'Uburundi ndakaba ari ufite igisubizo cy'Uburundi aba banyagihugu cyane cyane birengagize abanyapolitiki ko abanyapolitiki bo hagati yabo barakusanya bashaka ubutegetsi abarundi bato nibo babigoma babare ibihumbi biri hanze hanyuma wumve ngo abarundi ngo umwe ati turashaka gushyira ibintu ahabona hahe umunyagihugu muto niwe wenyine uri kubigwamo babanze bumva icyo murakoze
Philbert ndayambaje impanuro zisa nizashikirijwe kandi na defense rugema reka kuri mwebwe nyine defense rugema mugira icyo muvuze kubyashikirijwe na Gilbert niho imbere reka muce muri mugira n'icyo muvuze kubishikirijwe n'umushyira na Philbert ndayambaje duga ku ijambo mu kanya gato
sinakurikiye cyane ibyo Gilbert yavuze sinzi ko mwo
Gilbert avuga ko ibiganiro akazi k'umuhuza karangiye ko abanyapolitiki bose akwiye gutahuka ibiganiro kabandaniza Burundi kwa kazi k'umuhuza karangiye muri rusange
ego me ibyo ni byiza nibaza ko ari igerano yatanze mugabo rero murazi yuko leta iguma ivuga yuko ari abarundi bagize imidurumbanyo mu kwanka kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu abo bantu rero murazi yuko mu bisanzwe n'uburenganzira bw'umurundi kuvuga ikintu uko akibona kandi ntakizire gushikaho yo igihugu ciwe c'amavukira agahunga kubera yagize ico abuze urumva rero ngaha ico nashaka kuvuga nuko kuvuga gusa ngo abarundi nibatahe canke ngo bariko barataha nk'uko umushinga nahe Terence yaje gushikiriza nizaba ari byo by'ukuri abanyagihugu bakaba ariko barataha kandi bakerekana yuko batashe kubera amahoro ari mu gihugu ivyo byo ari byiza cyane nta utobishyigikira mugabo rero no kuraba yuko ubwoba mu banyagihugu araba ari hagati mu gihugu nabo bari hanze mu gihugu bagataha bagashyira hamwe kuko ubu hagezaho umunyagihugu asigaye atinya mugenzi we munyagihugu bitewe n'abanyepolitiki ibyo rero twibaza yuko
mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana kuri mu 2015 abarundi barasubiranyemo bararyana ariko kenshi na kenshi abarundi bavuga ko indyane zihaba cyane cyane mu Burundi igihe hegereje amatora n'igihe mu matora n'inyuma yayo abarundi bavuganye kuri botora gute inyishu idefonse rwe
ego nuko mukanye gatoyi cyane gose ko izore turazingene yamatura yegereje canke nizo biganiro iyo babigiyemwo nkuko bizwi bijamwo abanyepolitiki batwara imigambwe nibo ba bajimbere bikitwa ikose cyo abanyagihugu ubwo rero iyo habaye inkomanzi na gato y'abanyagihugu nibo bagwa mu mporero aha rero nibaza yuko ubwo abanyagihugu ubwabo ntacho bapfa na gito mugabo y'abanyepolitiki batumvikanye ni usanga ibintu bica bijya mu banyagihugu kandi bitewe n'abanyepolitiki rero twovuga yuko no muri ibi biganiro abarundi bariko barabigira kandi n'ubu ndabisubiyemo ingorane ni z'abarundi ntitubone igituma tuguma tuvuga tuti reka turindire abahuza turabe icyo bashikirije cyangwa bagize iki ibyo n'ukuri nibaza yuko icyo humuriza abanyagihugu ni icyuko bobona abo banyepolitike bicaranye bagashyira hambavu izo ariko barapfa mwe bakabona bicaranye umushinga naye nyangoma bakabona yicaranye ari mu gihugu ariko araganira n'abandi hariho n'abandi ibyo bintu by'ukudadaza bakavuga ngo uriya ntituganira ngo kubera ibi n'ibi na biriya ibyo nibyo biteye intambamyi mu gihugu aganira abafitaniye ingorane ntiyaganira abantu bashize hamwe abari muri mu Burundi uno munsi baravuga ngo ibiganiro ngo byarabaye mu Burundi ngo ibintu byose amahoro ni wararaye n'ibiki n'ibiki ibyo bintu nibaza ko ari gufatira uruhande rumwe ntibubahukane bajya bafite
ikibazo gihambaye cyane rwose muri kamashwiza mushyana he defense rwema
abo nibo bakwiye kwicarana
reka tubibutse ko muri kamara bandanya kumiza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Vincent muri neza muri hehe Vincent
Lingai Kigali mu Rwanda
Kigali mu Rwanda murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagira mvuge n'intererano mbega ku bibazo bihanze Burundi icyo ndiko ndabona ni uko Barundi bo ubwabo ntiba nta rukundo bafitaniye bo kuko ca mbere leta niyo igomba gufata iya mbere ikadohoka ama ibiganiro bikabona bigakunda ko leta ariyo ifise inguvu ku banyagihugu kandi ishaka no kugira ngo babeho neza igomba gutora uwo muti biciye ko ishobora kudohora ama abo banyepolitike baba bagirizwa yuko bagize kudeta barondirwa n'ubutungane bakabarondera ama abo nabo bagataha bakagira ibiganiro ariko bidasa na biriya leta yatunganyije ikintu mbona ko ariwo b'umuti ikindi rero leta nta rukundo ifitiye abanyagihugu kuko uri kuraraba nko mu minsi iheze bariko barigisha gutora yego ama bakajya barafunga abandi bigisha gutora woya kumva rero ntiwoza
ayo n'amakuru wiboneye canke nayo wumva
benshi barafunzwe ku mbuga nkoranyambaga barafunzwe abigisha hari abatanguye kwigisha woya bakabafunga abigisha yego baka nta kibazo bahawe ijambo urumva rero aho ntiwavuga ko ari ibintu ari amahoro nagira ngo mbaze mushinga nta nyangoma nk'umu inararibonye muri politiki ko yoba ubona kazoza inyuma yaha ko ibintu bizotuba bigashirwa mu buryo ama abanyagihugu bagatahuka murakoze Vincent
nyangoma muduye ku ijambo mukanye gatoye cyane rwose ndafite ikibazo ndabaza mwese uko muri batatu mbere kumanya urambira
batagarutse kuba batagiye barishura nabica kuma yanjye mukanya gatoya nkishura nico kibazo abajijije uyo mushinga ntaje
tuka ku ijambo
ibi by'abataha icyo nuvuga akuje ni kamurikwa mu gihe hoba hari amahoro mu Burundi ntimuzosubire kuza guhamagara ngo dutahuke ahubwo tuzobatanga muri kurima tuzobatanga n'imuhira mutaragodoka igihe kigira kabiri amatora mwaka 2020
cyo gihandaye muri ibi igihandaye ni gutegura aya matora gushira umwuka mu gihugu kugira ngo aya matora ashoboke mu gihe hari intwaro isa n'iri umugambi umwe hazohiganwa abande biragoye hari barundi mushinga ntayo yavuze ati abarundi bakwiye gukundana n'iby'ukuri nguyo mushinga ntayo Terence yari akwiye gucunga icyo kibazo gushyira urukundo hagati y'abarundi byari byoroshe narijya tuvuga ururimi rumwe hanyuma iki yavuze ko abanyagihugu bakwiye kugabanura n'abanyepolitike ibi ntawo bishingira intahe kuko abanyepolitike n'abarundi nk'abandi abo banyepolitike bava muri abo banyagihugu rero ibyo rero cyane cyane ibi bijyanye n'urukundo nabishimikira ko mu kirundi bavuga ngo umwerebwe bukuru ugakwira hose igihe rero abo banyepolitike bashoboye kujya mu biganiro bakerekana yuko bivugiraniye ntangika urukundo ruzoca rutwara mu gihugu nk'uko twabikoze igihe twariva mu biganiro by'i Arusha kuzoza ku Burundi Benza yabajije kazoza ku Burundi jewe si ni ukwihebura nibaza ko u Burundi bufise kazoza keza u Burundi buratunze tuvuga ururimi rumwe dufise amazi menshi mu gihugu u Burundi tubuze abarundi tubuze gusa ubuyobozi bukunda abanyagihugu ubuyobozi bubwiza iminiho y'abanyagihugu ubuyobozi
ndabona kanya kagiye mushyira nyangoma ndabona kanya kagiye
nibizokwamuko niwihebure rero pesa nibizokwamuko ibihugu byinshi byaraciye mu bihe nk'ibi
egome mu kanya mu turasozera ikiganiro kamo kabandanya gutegwa na kamo ko mu Barundi hoba urukundo hanyuma tukaba rero muri aka kanya turi kumwe na Elias Ngiyumva imbere yuko duha ijambo mushyira na Terence Ntahiraja na inos na mushyira na he turi kumwe na muri iki gihe turi kumwe na Elias Ngiyumva Elias duga ku ijambo
ndaguhaye mwiriwe neza cyane ko
mwiriwe neza mu kanya gato cyane rwose ikibazo cyihuta
yego cyane se ubwambere hoho akarorero barakabonye hariho intara imwe muri 18 zikizwe u Burundi aho umugwi wo kurekuriranira waragiye ukabona abanyagihugu babiri umwe akamubwira ati yewe ndazi yuko ari jewe nakwitiye umubyeyi wawe hamwe n'abana biwawe ndakubabariye rero ubane dusangire mucuma kimwe ejo nitwahura ngwa isonjane kwa muganga ako karorero barakabonye gakwiye kubera karorero nabo bantu bama igihe cyose batarekuriramira murakoze
Elia Singyuva mushe na he Terence Ntahiraja nagira mu gihe cyo muvuze kwidashikirijwe na Vincent sira kamo gasaba ko hoba urukundo eka niko kamo kashikirijwe na Philbert kandi hanyuma gusozera mu majambo make cyane rwose muce butubwira n'ikintu mwiteze kiyaba kiva i New York mu nama iri kuraba cyane cyane baba bihweza ikibazo cy'u Burundi cy'ukuntu ibintu byifashe mu Burundi ibyo bibazo bibiri mu kanya gato cyane rwose umuntu umwe n'igice
murakoze nagomba gushimira Vincent kuri bimwe mu bindi kuba yuko leta y'u Rwanda ifitiye ubukundi abanyagihugu yobereka kubivuga kuko sivyo navuga ivyo atije iwabo mu Rwanda nk'ibyo barasa ku mpunzi ariko leta yakunda abanyagihugu nico gituma kuva ari leta igiyeho yafashe ingingo yuko abenegihugu bivuga ku buntu abenepersoni abana batanga amafaranga ku ishuri n'ibindi byinshi leta y'u Rwanda isigaye itunganije kandi ikunda abanyagihugu kandi nagira ngo mbese yuko uvuga yuko abantu bose bahunze ngo bari mu migumuko sivyo sivyo na gatoya harabye kubera ubwoba naba abo bantu bose muvuga bari hanze bakeya atari abantu 3 n'abandi bantu bari butungane abandi bose leta yuguruye imiryango ibyo rero twiyumvira yuko mega hari abantu leta iri kwirinduka ko abacanti bariya sivyo leta yarateye akamo kandi turashima ko batwitanze kuko kuva mu 2016 gushika 2017 haje abarenga 200 ubu dutanguye n'abariho mu kwa mbere haje amajyandwi arenga ubu naho hamaze kuza abashyitsi 1500 mu kwa kabiri bariko barabandanya ubu twageze porogaramu na hasi irekorerwa mu kinyegero
porogaramu
twakoze n'ishya mpuzamafunguro HCR nagomba rero kubahumuriza yuko leta iruguruye imiryango kandi irifuza ko abarundi bose ababyifuza boza tukubaka igihugu ikibazo kihari gusa umenye ko abanyapolitike bamwe babo abo bazi gituma bivangamo bemeye ubuki batekeka bagurisha ibintu babemereye kuza kwiyindira bitwara by'ubutare uwo rero kwera avuga bati ibikuriyo tutayishenyuye kubera dushamaze twagiraniye ntibikunda niba murondera ibintu hirya no hino barafishije bagiye kwemera kugira ngo bagurishe igihugu ariko ntibishobora gukunda hanyuma rero uti mbega mwiteze iki munabirikira abadivyo mushariho inama twebwe muribuka yuko abarundi abanari gucacara y'ubujumbura haracirwa izibiri berekana aho bahagaze kuri rya raporo bashikirije bigamije n'amafu y'umutekano yawe usanzwe uyizi ibirimo byinshi bitari bikeye turamaze gufasha itangazo ijamaremene ntajya bisanzwe birimo harimo ibiri ibyo hakabamo n'ibinyoma bimwe biri muri iryo tangazo twebwe rero ababiteguye bakanagira uko umugambi wasize twatunze niyo umugambi basanzwe bakora kugomba bishobora kuhamba Uburundi ariko twiteze yuko niba ategura ibintu byo kubeshya abantu nkuko twamaze kwerekana ukuri bigashobora kurengana kuko igihugu si jinga ryonyine
ikomeye
abagenzi mukandida cyuti twiteze yuko ibiza kuvamo niba ategura ibintu bibi atangingo ishobora kuhana Uburundi ishobora gusohoka niyo bita resolution ariko niba kwesha ukuri neza bikagenda neza yuko ishobora abagenzi bari muri iyo nama baza guhagarara neza kugira ngo gihagire abarundi barenganywa yuko kumbure bata kufata inyingo zijanye n'ukuri kuko niba akora ifatiye ku binyoma abarundi hitso byemera
yego me mukanye gatoye defense rwema akamukatewe ku rukundo hagati y'abarundi na kama mwagarutse ko nibaza ko mutafata umwanya muremure ika mucyo gutubwira n'ikintu mwiteze mu nama iri kwibera New York mu kigihe cyane cyane yerekeye ukuntu ibintu byifashe mu Burundi duga ku ijambo umunotumwe
burya abanyagihugu hagati yabo barakundana mugabo icyo kibazo cy'uko abatwara bo bakunda abanyagihugu icyo kintu mu byo kwibaza nibyo kuko burya iyo umubyeyi mu rugo umubyeyi w'abana bose nta gitabo nta gicibwa urumva muri iki gihe niyo umwana none mu muryango niyo umwana kugoye aguma mu rugo hanyuma mugabo ukagerageza kumuha indero ukaraba ingene umukurikirana mugabo iyo umwana yangaye akajya hanze umuryango wiwe ni butukwa ababyeyi biwe ni bo batukwa n'ubu rero tubona neza yuko abatwara Burundi abatwara igihugu bari bakwiye kubona yuko abo Barundi bari hanze biboneka nabi mu makungu kuko muri ubu biriko biraboneka neza yuko leta ariyo ifise intambwe ya mbere
mushyana nyangoma namwe akanya karagiye defense mushyana nyangoma namwe mu gice muvuze ku kamo gasaba koba urukundo hagati y'abarundi eka mwishyuye kandi nyashikirijwe mushyana n'iterance nahiraje avuga ko hariho abarundi bemeye ubuki bategeka bakemera ibyo badashobora kuronka muciye muduga no kwija mu tubwire ikintu mwiteze muri inama iriko ibera New York mu kane gatoyi mufite umunota umwe n'igice
kuri icyo kibazo cy'uko ibyo Terence yavuze ngo abarundi bemeye ubuki bategeka sinumvise ibyo agomba kuvuga niyo bituma ntubwirwa ndakigaruka ko ariko amenye ko jewe ngira ngo ashobora kuba azi sinshobora nibaza n'umunsi n'umwe wo kugurisha igihugu ariko hariho bamwe basa n'abagurisha igihugu bari mu gihugu bari ku butegetsi nubwo akarorero ko n'izahabu yari mu kigega cya leta ngira bayigurishije umwaka w'ibihumbi bibiri muri banki nkuru y'igihugu umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani jewe nabwiye umushikiranganji ari w'ikigega cya leta yuko bariye imbuto ibi aho bafite abakorone hanze benshi abategetsi ubona birirwa bakabagorofa aho kugira ubuzi kugira ngo abantu baronke ubuzi bwinshi abashomeri abo bari ku butegetsi ahubwo nibo basa n'abagurishije igihugu kuva kera
amakonti bose hanze murafitiye ibyemezo murafite ibyemezo
ibyo n'amashingamateka narabivugiyeyo igihe bagurisha inzahabu zabiri hafi amajana ane yari muri banki nkuru y'igihugu urazogenda urazobitoza neza uzobimenya ariko uravye ubusuma buri mu gihugu itorirwa gisoko nkuru ya Bujumbura nta gisumba kugurisha igihugu n'abandi nawe jewe nta muntu nzi
ndabona ibibazo byari byinshi cyane rwose akanya katuwanye gato nshaka kushimira cyane rwose mushyana nyangoma ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire ndagushimira we mushyana Terence Ntiraja ku kanya mwatuye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika mushyana hari defense bwima turagushimiye namwe turashimiye n'abanyamanyi bi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bakabaza ibibazo n'ibagashikiriza n'ivyumviro turabashimiye mwese nshuti mwese mwaduteze amatwi turabateye akamo mwandaje kumviriza radio ijwi rya Amerika twabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwiriwe neza.